iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abaguriye amaradio yanyu kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese.
Ndibuka yuko ubusuma nk'ubwo burakunda kuba kuko kenshi nibaza yuko n'abakora ubwo busuma nibaza ko rimwe rimwe bashobora kuba baca bahungira muri Tanzania kuko ari hafi y'umupaka.
Uyo ni umunyagihugu wo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga avuga ku kibazo cy'umutekano muke inyuma y'iyicwa ry'abantu babiri muri iyo komine ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania. Turabafitiye kandi n'inkuru yerekeye imigwi ibiri y'igihugu yashinzwe n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro mu gihugu cy'u Burundi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni ikiganiro ntamenwa mwumva buri wa gatandatu. Vyose turabafitiye mugume ku maradio yanyu. Reka tubanze duhere ku ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi gato. Muri Misiri, ibiro by'umunyamabanga mukuru wa ONU yajejwe agateka kazina muntu bamenyesha ko batanejejwe kandi banegura iyicwa ry'abantu 20 bagirijwe ibyaha by'iterabwoba. Abantu batanu bishwe bamanitswe mu gisagara cya Alexandra ku itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere, indwi imwe imbere yaho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 abantu 15 nabo nyene bicwa bamanitswe aho bari bari mu munyororo w'akarere ka Sinai. Abo bantu bose biciwe bagirizwa iterabwoba kandi imanza zabo zaciriwe mu masentare ya gisirikare. Liz Thornsell, umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe gateka kazina muntu, avuga ko ivyo vyabatangaje cyane bikaba batangajwe n'ubwo bwicanyi, aho bavuga ko bafise amakenga menshi yuko aba bantu bose bataciriwe imanza neza kuko avuga ko akenshi imanza ziciriwe muri sentare za gisirikare zidaha uburenganzira bumwe bumwe abasivile bahabwa muri sentare zisanzwe. Ahandi naho mu Burusiya, sentare nkuru y'igihugu yemeje ingingo y'ukwaka Alexei Navalny, umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta, uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Sentare yemeje iyo ngingo yari yafashwe n'ibiro bijejwe gutunganya amatora mu Burusiya. Ivyo biro vyafashe iyo ngingo yo kwima Navalny uburenganzira bwo kwitoza ku mvo z'uko afise dosiye imukurikirana mu butungane. Navalny n'abamushigikiye bavuga ko ivyo yagirizwa mu butungane bifatiye ku mvo za politike. Navalny ahamagarira imyirekano mu gihugu cyose cy'u Burusiya ku itariki 28 z'uku kwezi kwa mbere. Iyo myirekano niyo kwiyamiriza itunganywa ry'amatora mu gihugu. Naho amakuru yo mu karere, mu Burundi abantu babiri baraye bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana, wundi arakomereka cyane. Ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa Kobero muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga. Musitanteri wa komine Butihinda havuga ko ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'ubusuma rw'abitwaje ibigwanisho. Inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze arayidushikiriza.
Igihe cy'isaha imwe ku mugoroba w'uyu wa gatanu niho abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bategera umugwizatunga baramurasa. Nzeyimana Izahake akora akazi ko kuvunja amafaranga n'uwaramwunguruje ku ipikipiki baciye bitaba Imana. Umwishwa wiwe bari kumwe arakomereka cyane. Nta munyagihugu wo ku mutumba wa Kobero ahabereye iryo bara avuga ko yabibonye ariko baraharengutse bamaze kubimenya.
Iyo nti twasanze ari inkuru zigayitse byo ntabyo n'abyimuje cyane turi ku isoko ku mugoroba batwumva hepfo ku nkaka barisha abantu tukihagaze twumva abantu nyine ko umuntu awuho ko umuntu bariko bararira. Tugiye tubona umukenyezi wo kwiwe aramanutse maze tutafatira tutamanuka.
Twarahashyikiye dusanga inkumbi yabaye inkumbi abagizi ba nabi nabo twigeze tubona mu gato turacyashakisha ushize kugadogoka kanininya ugira ukarengure ni hiryo baragwiriye aho bita ku nkaka
inyuma y'amatohoza ya mbere mustaneri wa komine Butihinda hari nganji Innocent yabwiye Ijwi rya Amerika ivyo amaze kumenya
iboneka yuko bari bamutegereye kugira bamwibe kuko bari bamenyereye bazi yuko akunda gutahana amahera hanyuma rero baciye bitaba imana ubwo nyene ako kishwa kiwe niko kakomeretse cyane kakaba kari mu bitaro imuyinga hanyuma tukivyumva twaciye tugerageza gukorana n'abajeje umutekano hamwe n'abari n'abenegihugu bose twaragerageje kubavyura kanatsinda hari hakiri kare hanyuma turakwira amashamba ko ni ahantu hafi y'umupaka mugabo ntaca twashoboye gutora gushika mu gatondo mbere no ku mugoroba twarasatse amazu atari make gushika mu gatondo twari tumaze kuronka abantu batatu twiketse ku mvo z'amatohoza
kuri ubwo bugizi bwa nabi uyu mukenyezi avuga ko bonaronderera cyane no mubo basangiye umwuga na nyakwigendera
wewe wabova mahali amo bitokugaza guteka aje guteka umuntu utazaye amafaranga igitigira afise canke iyo nko umunyagihugu wewe wahari amo bitoke yo yironka gute twebwe ico bodufasha rero ko boronde amwe abo bavunja cyane kubera nta kamwira imizi yo guteka umuntu ataza amafaranga afise
aho ikobero hasanzwe ari ku mupaka w'u Burundi na Tanzania abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko ubugizi bwa nabi bukogwa n'abitwaje ibigwanisho ugwiriye
no mu minsi mu ndwi zibiri ziheze hari abandi baciyo hari hakiri kare nyene nko mu masaa moya na nusu abajejwe sekirite barabahagarika bamaze kubahagarika baranka guhagarara babegereye bajya bashyire ku intoki baca bararasa nk'umuntu urumva bamaze kurasa bategezwa bamwe kuca bazibukira baca baguma baca bakakurundi mutumba
mu ndwi yahera hari umuntu bagandaguye ahantu hita mu bihugu kujya kwirabiyo baramwishimye barapfa
na mustaneri wa komine Butihinda avuga ko atari ubwa mbere ibintu nk'ivyo bivugwa.
Abusuma nk'ubwo bose navuga ko ari ubwa mbere araheze nk'ikiringo cy'umwaka barigeze kwiba ubundi muntu nk'uko nyine bamurashe. Hanyuma no mu myaka yindi y'imbere ndibuka yuko ubusuma nk'ubwo burakunda kuba. Kuko kenshi nibaza yuko n'abakora ubwo busuma nibaza ko rimwe rimwe bashobora kuba baca bahungira muri Tanzania kuko ari hafi y'umupaka
abanyagihugu bikobero basaba ko inzego z'umutekano zokongerezwa
tubikeneye twasaba kutunyaga abateje umutekano kugira ngo badakingire
urumva ari byo bikurikiranye n'ibindi byaheruka kuba mu ndwi zibiri zari ziheze cyo twasaba nuko ugwiza igisirikare n'igipolisi aho haburya basanzwe ari no ku mupaka hakorerwa ibintu byinshi urumva bagize banabi bo kwiyorobekamwe kubera hari uruja n'uruza wishye
Innocent Haringanji aramuswa komine ya Butihinda ahanura nyabuna abanyagihugu arongoye kwirinda kwibika ko amafaranga ako kagohe akavunira aboba batarijukira kubitsa mu mabanki asanzwe agwiriye aho kumupaka wa Kobero tubamenyeshe ko abafashwe kumvoza amatohoza bamaze gutangura kubazwa mu gipolisi ikobero mu ntara ya Muyinga ku mupaka ugabura u Burundi n'igihugu cha Tanzania Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco ndarurinze ahandi naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragenye abagize imigwi ibiri y'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'ubumwe hagati y'abarundi ku itariki ya 29 Kigarama yaragenye umugwi ujejwe gukinga no kugwanya ihonyabwoko ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ibindi vyaha by'agahomera bunwa uwundi mugwi ujejwe ubumwe no kunywanyisha abarundi iyo ikaba ari imigwi yavuye mu masezerano y'amahoro y'Arusha yashizwe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri kandi ikaba ivugwa no mwibwirizwa shingiro y'u Burundi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mugenzi wacu Raymond Nkunzimana arabidushikiriza
inyuma y'imyaka 17 hari imigwi myinshi yasabwe gushingwa n'abarundi bashize umukono mu masezerano y'amahoro y'Arusha kugira ifashe gutsimbataza amahoro gusubiza hamwe abarundi hamwe no gufasha gutorera umuti ngorane ziri mu Burundi amasezerano yatewe ku mukono kwa 28 myandagaro mu mwaka w'2002 mu gisagara cy'i Arusha mu gihugu cha Tanzania imwe mu migwi yarashinzwe mbere yatangura no gukora iyindi yo yahawe abayigize kugira itangura imirimo mu mpera z'umwaka urangiye wa 2017 no kuvuga kuwa 29 Kigarama aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagena abayigize iyo nayo ni umugwi wo gukinga no kugwanya ihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibindi vy'agahomera bunwa hamwe no mugwi w'igihugu ujeje ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi. Jean Dodie Mutabazi asanzwe azwi ku rubuga rwa politike kuko arongoye umugambwe ra debu intadebukirwa niwe yagenywe n'umukuru w'igihugu ngo arongore umugwi w'igihugu ujeje gukinga no kugwanya onyabwoko ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ibindi vy'agahomera bunwa. Icegera ciwe ni Joseph Sinabwiteye nayo umunyamabanga w'uyo mugwi ni Emerance Bucumi. Umugwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi wo ugizwe n'abantu indwi. N'uyo mugwi uwurongoye ni umunyepolitike Ambassadeur Guillaume Ruzovio arongoye umugambwe uharanira intwaro ya cami PMP akaba mbere yaraserukiye Burundi mu gihugu c'Uburusiya. Icegera ca Ruzovio nawe nyene n'umunyepolitike Arise Nzomukunda asanzwe arongoye umugambwe Adel imvuga kuri akaba yaranabaye n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi eka n'umunyamabanga w'uyo mugwi asanzwe azwi mu gihugu n'ahatari umunyepolitike. Musenyeri Justin Nzosaba niwe yarongoye umugwi w'igihugu watunganije ibiganiro by'abarundi hagati mu gihugu CNDI. Abandi bagize uwo mugwi ni Adolphe Rukenkanya yigeze kuba umushikiranganje w'inkino n'imico kama Zeno Bigirimana Alphonse Bazonyica hamwe na mediatrice Bizabishaka. Nkuko biri mwibwirizwa shingiro ryo Burundi ryo mu mwaka wa 2005 iyo migwi yose ni manozwa jambo ujejwe gukinga no kugwanya honyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibindi vyagahomera bunwa utegereza gutanga icegeranyo buri mwaka kukungene ivyo vyaha vyifashe mu gihugu cyo Burundi mu biro vy'umukuru w'igihugu muri leta mu nama nshingamateka na nkenguza amateka. Nayo umugwi ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi n'ahatakiringo nyezi nuhabwa urasabwa gutanga icegeranyo cyo kwerekana ingene ivy'umwe bw'abarundi n'ivyo gusubiza hamwe vyifashe mu gihugu mbere ukanavuga n'icokorwa kugira bitere imbere kurushirizaho. Ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 rivuga ko iyo migwi uko ari ibiri itegerezwa kuronsa amategeko yayo ayigenga. Iyo migwi y'igihugu igiye gutangura ibikorwa byayo muri uno mwaka yiyongereye ku yindi itandukanye yashinzwe bivuye ku masezerano y'amahoro y'Arusha. Iyo nayo ikaba ari umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi sever. Umugwi w'igihugu ujejwe umutekano. Umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'ubutunzi n'imibano hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi sense. Raymond Zimane Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri wa gatandatu kuri ino saha. Ikiganiro ni Intamenwa.
Kaze mwumviriza igikino Intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Muhamagare none mama.
Oya muhamagare wewe shayi.
Ah.
Hoye nakadura bariye wifise.
Oh. Oya ubwo muhamagare wewe. Nanje cinda muhakado igushajidi.
Ubenani ibeti.
Beka ibe.
Wi.
Bibi kifamula mwena didi yo muhazana. Emwe za mufise mwishashe nibiki.
Eh,
mubwire rero ibe, mubwire wewe.
Bibi kigahereje.
Urumva ma. Tuna jidiyo. Chai tu mviri yeko. Banza wakiru rame kwa anza.
Mena mi itengi.
uragishimye mama
oya banza murindi none higitenge ni cyuwanje
yo nagakado tugushikirije go tugushimire kuri mu mama wa mbere kwisi
eh mama nuko inkakado tworonka ipiranye n'urukundo dukunda oya imana kuduhaye ibanda ikudutumira shama
None, kutazinguru rangurabe neza. Batunziguru rurabe.
Eh,
Ya
ya bishora hoho twubugize umwami kazi nawo gatangara no kuri
Yoneka
wi
amahere kugura iki gitege mwe mwa
yakomeye Erega mana twe nti turabana bato
Na twacije kuya ndo ndo ama mara kugura impulsu Yote yoya tanga takura ko duke
duke
Eh mama nana nuko nyene nuko nyene dushimi Oya ye nawe tugwe mundu dushimi be Ndashaka kujya mutama nawe washakiye.
Ndashaka
kuguma
yisarisha
cyane.
Nayo yaguti.
Eh?
Ya mera guri ya telefone. What's up?
I'm going to go to the phone.
No, I'm not going to be able to do it.
Jidi, we jidi
yo. Yo, dimunzu.
Uri mu ruhiga muta. Urambwira amugabo simpave nkumenya namwitira. Aho usanga we mporosi kibeyi.
Reka shago si.
Gute none?
Je ni banque.
Kutaje gukina.
Wapi wangu nekonda kuzaje gukuseza mate profezo za duha. Mukuri danza ruje sira ta.
Basha. Jewe nikaye sindaharaba niyo nayibitse. Nika. Birari shasha. Sister wawe kwa dakumari.
Wapi ya jina mele kisoko wangu? Warumu chini?
Eka nashaka kumura mutsa kusanya.
Oh, kusile gajuchi.
Nibiki uwe noonu.
Tuzio zesha. Ngira liru. Wandi wali waje kuchina.
Dekarika tukwari tukwena fiyakre tukwe nyenu.
Ahubuko wangu tukwari waji. Kuzi kwa lepesu watu ya ngutumeni stela kini wajizo ekipe ishu.
Lisi la tomoye. Abagize ekipe y'ishure baraje.
Mhm. Ngaho nabandi banyeshure ifuza kujya muri ekipe.
Aba ni bande.
Reka gahugwaraga heruka guhunguka karangiza bashiye muri ekipe y'ishure.
Ibyo ntibibaho.
Eh.
Ariho gajide. Umuntu wica duka tutazi niyo yaje avuye. Ngo ashika aja muri ekipe y'ishure.
Oya mugabo.
Reka reka. Ujya waje kutujabira umukino nta bindi. Erega mwebwe hari byo mutazi. Hari mu bungiro bahora. Abantu baho ngo nabagesera. Nkora nkujya kwa. Haje usanga ujya tubona atariwe. Usanga ari kindi kigabo cihinduriye muri gwara. Jangaho mufi nabash, umvuga ndakubwiye. Ujya mu nkuru no kumuyamiriza mpaka ntazofagiye muri ekipe yacu. Kirazira.
Shamuga.
Mhm.
Amushiramo
gute? Ka tutazofata umuze kuri lise y'abakinyi b'ishuri. Ahubwo, bajya bahungu ba Fiyake, mbona bazohava bavyonga. Fiyake yamari kavugira ka gahungu iminsi yose.
Ntikanje bapfana wangu.
Arahumba. Ntago azopfa kinye muri ekipe y'ishuri.
Kumfirizi gichagi kulikira chigi kino inhamenua. Ufisi chutere la changu gomba kutunganira. Tuandi kiruhutumwa mbufi kuri mirongiri zbinarimwe. Ama jana tatu na mirongiri zbinakabiri. Ama jana chenda na mirongini. Studio Ijambira wa senseye na umutaha.
Kiongunde yo yo yo. Kiongunde. Morele masamba Kanoga inga kanyaka nande kandi muri chatawe Mafyumba mumika nini mitito Yuko keli vikoko vya fuga Mazenga joetewa Mori kanoga inga Haroma yikiti chafuga Yukatwe muka ukoko kenshi twabagutaramye tukikuje sokuru twese uko tore ikiyago karma tega matwi kwaka taba umwibutsa umugani nuva ku giti no ku muntu kandi umugani ugana kariho irakwata mu naro umugani wari mu shamba shamba yewe shamba ndavuga ishamba shamba igana kariho shamba yewe shamba ijya usari shamba irikiye shamba muri kino kibanza aho hambere hagise barabarwa akabibise wibiweba imandwa zakiranga kirumwero ibyo tugusabye bingana uko ibinga kiranga kirumwero maze sondebera ibise wibiweba sondebera imandwa zakiranga sondebera dirima na kasarya ngombe sondebera se vive web sonnevera man basa kiranga sonnevera dir mana basa kyangombe kyangombe kwanda kyangombe kiurunde kyangombe kwanda kyangombe kiurunde kyangombe kwanda kyangombe kiurunde kyangombe kanu mukani ukana kariho mfizi na mitenera mase mukani nuva kujiti uva kumunu
je kiganiro namakuru twateguriye kuri nusaha murakoze mwari kumwe naho yanitanga ishaka ayende makuru yijiradijwe rya America murashaka ko yaronka kuri site yacu internet ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi adresse yacu ni VOA radio yacu ndabifurije weekend nziza mwakoze ndashimiye na Innocent Kimenyi twari turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma
Chambombe kibia kavikari Shamba Chambombe Chambombe kiguru Shamba Irike Shamba 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 jamo nyanyi Wishwiti na mitendera ngase Chambombe Wishwiti na mitendera ngase Chambombe Just in the meantime, I'm not there.